inama yagenze neza cyane gose hanyuma kukaro cyane cyane kwari ukwigira hamwe njya icyo ni ukwita amastrategi yo kugira ngo ibihugu bya Afurika bishobore kubana birwanya iterabwoba hanyuma tureka twumvikana ingene iminsi yose twakoma duhana amakuru tukayahana mu gihe cyiza kandi amakuru atari urukuru kuko ubwo rushobora guhumisha abantu tureka turavugana n'ingingo zifite ngiye mu kugwiza uburyo no kubandanya twigisha abanyagihugu na cyane cyane urwaruka tubereka yuko iyo migwi cyabwoba ata kindi ikikana ku bihugu atari ku nkombo y'icyo twovuga yuko rero bokurikira inzira y'iterambere bakizukira ibikorwa by'iterambere gusumba guhungira iyo migwi bakunda kubakwegeramo.
Uburundi buri mu bihugu byatanze abasirikare bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia, aho rero umurwi ukora itero ry'iterabwoba Al-Shabab ukaba wama uriko urahiga, mbega hari ingingo zafatiwe muri iyo nama zoba zimeze nk'izunganira ingingo zafashwe n'Uburundi kugira ngo zirabe ukuntu zo kumira canke zo kwigiza kure ibitero vy'iyo murwa?
Cane cane ni gushira imbere ibyo twise amakuru hanse nyuma kugira ngo igihe cyose abantu bamye bagavye kugira ngo umwasi ntashobore kuduca mu ryahumye hanyuma kira noneho murazi yuko koko Uburundi bwigeze kuba hari igihe bwari mu ngwano uri mu mahoro. Nicyo gituma rero udusigaye ahubwo turi icyo twakwita exportateur de paix hanze butuja hanze ugarukana y'amahoro gufasha abandi badufashije kugira ngo natwe nabo bashobore gushikira intambwe y'amahanga yo twe twagize ko abanyarwanda babwiye mbizasomare ko ariyo mbiza Centrafrica mbiza Haiti n'ahandi. Twebwe rero ni ukubandanya turaba ingene dukorana n'ibyo bihugu byose kugira ngo twame tugaze kandi bumva mu buhinga bwa gisirikare sinjya kubabwira ngo abikora uku n'uku n'uku mubwira cyo mwamenya n'uko abanyagihugu batekana kuko ibyo bikorwa ku munsi ku munsi ibyo byacungiwe neza ibyo bya n'ibishoboka bacungirwa neza amatora dukorana n'ibya nyabune ku buryo amakuru agatuma dushobora kuraba yuko atacoshobora guhungabanya umutekano mu gihugu.
Vyerekeye akabazo kanyu wange kubabaza hariho ibyo mwavuze vyerekeye urwaruka ukuntu mworujijura rukamenya ko imirwi y'iterabwoba atari imirwi ikwinjiramwo. Hari amakuru muri iki gihe yavuga ko hariho imirwi myinshi y'abasore ikava mu bihugu bitandukanye haba mu Burayi cyangwa muri Afurika usanga ija muri iyo mirwi, mbega hari ingingo zimeze gutyo Urundi bwa bwari maze gufata nabwo kugira ngo urwaruka rw'u Burundi rugume rutekanye ntiruje muri iyo mirwi y'iterabwoba?
Burya nk'uko nababwiye urwaruka cyane cyane gukunda guhamukira ababa kwega igihe bataba bafise akademi ikwiye. Nubwo yuko igihe rero abajejwe intwaro abajejwe amashuri bamba bari hagufi y'urwaruka bagaheza bakajya kugira akademi ikwiye, iyo niyo nzira ya mbere. Ni ukuvuga yuko duteza kubanza kugwiza amashuri nk'uko igihugu cy'amayo kirabikora hanyuma na cyane cyane amashuri y'imyuga kugira ngo umuntu ntaheze kuba umushomeri mugabo ashobore kuheza amashuri ashobora kwironkera w'inyana akazi kuko mbazi ko leta idashobora kukironka guha akazi abaheje amashuri bose hanyuma umuntu yakabamiza hagufi akabereka icatsi n'uwo kugira ngo nejo bundi umuntu akakwegera mu ngwano akwegera muri bene iyo migwi ija kugwana yuko ariko abata mu kaga cyane cyane afatiye ku byabaye mu myaka yahera murazi imigwi yigeze kwikirwana bashoboye kujya kurwana bakiri bato. Uwo munsi waraba icyo bavuyemwo njyane bake bashoboye kubandanya ubuzima neza.
Prosper Bazombanza, vice president wa mbere w'Urundi, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze cyane gose.